Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabara mkijentu tiba kunze muteza matukiga nuzira dijugi Amerika, risamila ni Washington DC mukirundi no mkinyara Gwanda, nongira ndaba hikaze mkiga niliwanyu munhara chuno musi, mwristi ya chumino munani, mwrikume na joe diyan, nina hazu.
Nihubze mshitawa na waga he, sigiri chandaba kubwa kuwaga tarina chavara fungura.
Gushikuno musi na mkashanyo, atari amahema majana vili tumaze kuronga, duha abuga na haste, na hindi mkashanyo ni imwe turawashura kuronga gushika, no musi.
Nizimwe mu mpunzi z'Abarundi ziri Kamanyola muri Congo zarokotse ubwicanyi bw'abagera kuri 37 zivuga ko atacu ziriko ziraronka zishaka kumunwa kuva ku munsi wa gatanu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'iyo nkuru nciye ku masonga yerekeye impunzi z'Abarundi zarukutse ubwicanyi bw'abere Kamanyola hamwe n'iyindi yerekeye ubwicanyi ubugizi bwa nabi bukogwa hakoreshejwe imipanga i Bujumbura. Ndabwire muri make ko umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga kuno w'Imana yatangaje ko runani arongoye ruzotunganya imyerekano ku rwego rw'igihugu igamije gusaba impinduka mu rwiwujeje amatora imbere y'itunganywa ry'andi matora y'umukuru w'igihugu ategekanije kuba mu kwezi kuza. Odinga gushika n'ubu aracahagaze ko komisiyo y'amatora muri Kenya ibwirizwa guhindurwa kandi ko adahirahira yitabira ayandi matora kubwiwe atunganije n'umugwi werekanye ko uhengamiye kuri perezida Uhuru Kenyatta amatora yo mu kwezi kwa munani. Kimwe mu byo rero Odinga yipfuza byohinduka ni ukubogoza bamwe mu bagize iyo komisiyo y'amatora yagiriza ko bagize uruhara rukomeye mu busuma bw'amajwi. Komisiyo y'amatora ikaba yashinze ko isubirwamo rya ayo matora riba ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icumi. Ibyo bikavuga ko mu gihe perezida Uhuru Kenyatta we avuga ko komisiyo y'amatora idakwiye guhindurwa kandi agabisha n'ubutungane kutazivangamo. Abimukira barenga 300,000 nibo bakuye mu mabahari bagarukanwa ku nkengera n'abasirikare ba Libya mu ndwi imwe gusa. Abandi bashika 200,000 nabo barashoboye gushika mu gihugu cy'Ubutaliyano. Ivyo vyashikirije kuno w'Imana n'abategetsi ba Libya hamwe n'ibinyamakuru by'Ubutaliyano. Igihugu cy'Ubutaliyano cakiriye abimukira 600,500 gushika hagati mu kwezi kwa ndwi, nukuvuga ibice 15 kwijana ugeranije n'abakiriwe hagati y'imyaka 2014 na 2016. Leta y'Ubutaliyano yashikirije kuri uno w'Imana ko yishimira iryo gabanuka kandi ikavuga ko n'ibitigiri by'abafira mu mazi byagabanutse cyane. Mu gihe rero bamwe bibaza yuko umupaka ujira mu Butaliyano ushobora kuba warugawe, ibyo bitigiri byerekana yuko ukijuguruye hariho abakiwucako. Dijugi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva igano byacu mutse kubuga rwa internet yacu ari ezitatu akaburungu radio yacu vewa.com no kubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongereye ndabahe ikaze. Abantu babiri baraye bakomerekejwe kuri no w'Imana batemaguje ibipanga muri quartier Gisyo iri muri zone Kanyosha ya commune Muha mu gisagara ca Bujumbura i Burundi. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pyankurikiye ashikiriza ko bane mu bagizi banabi baza bahagaritswe ku mvuzo z'amatohoza. Reka tumutege amatwi kuri mikro ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Ejo nk'igihe cy'5 n'inusu hariya muri Gisyo muri Kanyosha ngaho mu gisagara cha Bujumbura niho inkozi z'ikibi babandi abanyagihugu bari bagize iminsi bidogera ko babagirira nabi bakoresheje imipanga bategera abo banyagihugu babiri mubonye barabatemagura bongera barabiba umwe bamwivye ibintu yarafise muri botike hanyuma abo rero bari batewe baragerageje kwigwanira bongera barakoma n'induru baratabaza hanyuma abajije umutekano n'abajije intwaro baca barabanguka barabatabara hanyuma barabakiza abo bantu bagira babagandagure n'iyo mipanga ariko murabona ko hari bamaze kuhakomeretsa hanyuma niko abajije umutekano niko guca babandanya igikorwa cyo gukurikirana abo bantu baratinda barabafata banabafatana mbere n'ivyemezo umupanga bari bahejeje gukoresha iryo bara ukiriko n'amaraso n'umwe abonye ko kiriko n'amaraso n'impuzu zabo murabona ko ziriko n'amaraso noneho umwe muri abo babiri yarigwaniye yarabatera n'amabuye ku maboko kandi mwabonye yuko nabonye bavuze ko batewe amabuye ku maboko bisigura rero yuko abafashwe ari koko abo bantu ubu rero ikigiye gukogwa n'amatohoza yimbitse uhereye kuri abo bane bafashwe kugira ngo n'abandi bose baba bakora ubugizi bwa nabi nk'ubwo baheze bafatwe bashikirizwe ubutungane hanyuma n'imvo zose zoba ziri inyuma y'ubu bugizi bwa nabi ziheze zimenyekane kuko hari igihe babigira bagomba kwiba bafise intumbero yo kwiba ariko hari n'igihe babigira ata ntumbero yo kwiba bafise hari abo bamaze gutema ntibabiba n'ikintu na kimwe murazi yuko ibi ubugizi bwa nabi nk'ubu bwigeze bukunze kwibonekeza cyane cyane igihe amatora yaba yegereje muribuka abo bita ba rukoti nabo nyine bakoresha imipanga nk'abo nyene cyabatandukanya nabo nuko bacambara ibikoti birebire byirabura abajijwe umutekano barabagwanije barabafata benshi n'ubu benshi bari mu mpimba bakora ububisha nk'ubwo amatohoza arazoheza yerekane nk'umbure izindi mvo zishobora kuba ziri inyuma y'ubugizi bwa nabi uretse kugomba kwiba abene gihugu ubushikiranganji bw'umutekano rero bukaba bushimiye cyane abantu bose batabaye aba bantu kugira ngo ntibashobore kwaka ubuzima aha twovuga nk'abajije umutekano baciye bahabangukira n'ingoga aha twovuga n'abanyagihugu bababanyi bamwe barasohotse baratabara mbere n'abajejwe intwaro bahajya ahantu tukabasaba rero gukomeza bakorera mu runani muri ya migwi y'amaho ijijwe kubungabunga amahoro n'umutekano bakomeze bakorera muri rya migwi kugira ngo turandurane n'imizi burundu ubugizi bwa nabi bwo gutegera abantu bakibwa bakicwa hakoreshejwe imipanga
karitsiye edisiyo niniya cyane abanyagihugu cyane cyane n'uwo yakomeretse umwe ngaha yasabye yuko umutekano ukomezwa ku ruhande rw'abanyagihugu mu gipolisi aho mugiye gukora iki
ingingo zose zibereye kugira ngo abanyagihugu umutekano w'abanyagihugu wubahirizwe wongerezwe izofatwa n'igipolisi cy'u Burundi n'abandi bose basanzwe bakorana n'icyo gipolisi gushyiraho ikirindiro n'igikorwa cyo buhinga ni ukuvuga barabanza bakaraba ukunge koko icyo kirindiro kiba kihakwiye bakaraba ukunge hasanzwe hacungerewe muri rusange n'ibikorwa by'ubuhinga nibasanga koko bikenewe ko bahashyira ikirindiro bazaza bagishyireho nibasanga hakenewe izindi ngingo ariko zituma umunyagihugu hajya ahantu umutekano we wongerezwa nta kitazokorwa kugira ngo abanyagihugu n'ibyabo bakingirwe nk'uko bakingiwe mu gihugu cyose
nuko rero yari umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye mumva yari ko aravuga ku bugizi bwa nabi bwaraye bukoreshejwe umupanga umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanya nka Bujumbura yatorokanije ayo majwi akaza kugaruka kuri iyo nkuru ku buryo buramvuye mu makuru yacu yo hanyuma na bice ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zarukotse ubwicanyi bwo mu Kamanyola kuri ubuzi kambitse mu barabara ryo mu Kamanyola nyene muri territoire ya Walungu muri Republika y'Abanira Demokarasi ya Kongo zugarije nibazo vy'inzara ndetse n'imvura hamwe n'uruzuba ishami gita ku mpunzi RCR rikabagabwiye izo mpunzi ko zidashobora guhabwa imfashanyo y'ibifungurwa zitemeye ko baziharura hakoreshejwe ivyuma vy'ikoranyabuhanga amashe muri izo mpunzi ariko ntibemera ubwo buhinga impunzi z'abarundi ziragaruka kuri byinshi kuri ivyo bibazo kuri micro ya mugenzi wacu Vedaste Ngavo
namwe murabona mwahishikiye haizi n'isi n'aturi ngaha umuntu ataja kurima ko ushobora kidutunze n'imende kugira ngo dushobore kuronka cyarushaho gusumisha mende bere baduhe igihumbi cyaturonke byo tujana mu isoko tukasuma ibijumbu tukasuma ibirayi tukaronka n'utuboga rishora guteka urabona tumaze iminsi niyo sitakintu na kimwe dukora n'utu muntu agira ngo arirengagije umunsi umwe tubaduheze ubu gikuri ikibazo cy'inzara ntibonye bikiza kugenda namwe mudushikira imbere murabe nyine mu
nkubu byinshi abana bagahe sigira icyo ndaba kuva kuwa gatanu ntaca barafungura
gushika uno munsi nta mfashanyo atari amahema amajana abiri tumaze kuronka duhabwa na hashe nta yindi mfashanyo n'imwe turabashobora kuronka gushika uno munsi abantu bariko baragerageza uburyo bwose kugira abana bashobore gufungura baronke ubuyi tubifashijwemo n'abantu b'abakongomani n'abanyagihugu b'abakongomani b'umutima mwiza bagiye mu mazu yacu bamwe baratuzanira mu byo twari twarimbuye bikeyi ni muri ibyo abana bariko barabaronderera icyo bafungura kugira ngo bashobore kugira kubaho muri ino minsi abakuze bo ntibaza gufungura ntibafungura kubera ko ntabyo bashobora kuronka kuva ku munsi wa gatanu abana birirwa hanze n'abakuze bakarara hanze imvura irabanyagira izuba rirabica imbeho irabakubikira hanze nta kintu na kimwe aya mahema twayaronse ku munsi w'ejo n'ubu tufite ibiba ikibazo ko ntidufite ibiti byo gushinga kugira ngo duheze tuyashyire ko tuyamanike ariko turacyarindiye ko n'ikibanza ni gito cyane ni gito ntidushobora kuronka ahantu dukwiza aba bantu dufite ingorane n'ikibanza gito cyane
munisiko ni kiri kubafasha
munisiko ahayo mu byo yategereza gufasha yafashije rwose ko yadufashije kujya kuvuza abantu bakomeretse nirikira n'abarihira n'amafaranga mu bitaro yo kuvuza abo bantu no gutwara gukura mu bitaro byo ngaho ikamanyori bajana mu bitaro by'ibukavu n'igoma abakomeretse nta n'ivyo iriko iradufasha mu bisanzwe yoyo n'umutekano kandi umutekano ko baradufasha cyane ejo batubwiye yuko dutegereza kwemera icyo bise mu gifaransa sans condition atagisabwe amategeko yose asabwa na hase yo kugira ngo bandike impunzi yuko dutegereza gutanga rero amakanda y'intoki zacu kugira ngo dushobore kwemerwa yuko turi impunzi bashobore kuduha imfashanyo kandi bongere batujyane mu makambi icyo nicyo cyonyine Aster yavuze iki tutemeye ibyo basaba baduhereza leta ya Congo leta ya Congo nayo ice idusubiza i Burundi
ikindi rero zimwe mu mpunzi z'abarundi zarokotse ubwicanyi bwakorewe abagera kuri 37 ku munsi wa gatanu Kamanyola muri territoire ya Walungu mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Congo zisaba nuko RCR yozikomereza umutekano hagataho kuri no wa mungu hakabari naho abo 37 bashinguranwa iteka munyamakuru wacu Vedaste Ngabo yari yashikiye aho bashinguranywe iteka reka twongere dukurikire inkuru yiwe
garagahinda kenshi ku miryango y'abanyakwigendera n'inshuti n'abavandimwe bize impunzi hamwe n'amashyirahamwe atandukanye ndetse n'umuyobozi wa teritware y'iwarungu wari witabiriye umuhango wo gusezera izi impunzi z'abarundi 37 zarashwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo igihe izi impunzi zakoraga imyigaragambyo yo gushaka gufunguza bagenzi babo bane bari bafungiye kuri biro y'ushinzwe iperereza mu Kamanyuru dore ko bari bagiye kubohoza izo mfungwa ubwo zari zigiye koherezwa mu gihugu cy'Uburundi abagize imiryango y'izi mpunzi ubwo bari imbere y'amasanduku bari gusezera bagenzi babo bwa nyuma bakaba bagarutse ku kababaro batewe no kubura abavandimwe babo bishwe barashwe n'ingabo zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo
agahinda ni kenshi cyane ngaha kubona twarahunze igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo ingorane kirimo ubwicanyi turahunga duhungira ngaha muri Congo duhunga ubwicanyi none ntitwumva ingene abasirikare ba Congo baza baza kutwiba abantu ngo bakabasubiza hariya ku nguvu mu Burundi uradi ko batanga gutwara abantu bane babatoteza bakuye mu mazi umwijoro umwe saa 9 y'ijoro saa 8 baza kumena amazi bakacha babatwara twashika kuntuze kubasaba tuti abantu biko bigenda gutasubira mu gihugu turwe mugomba batumare batwike bagacha batwamamo amasasu yuratava
turababaye cyane kubona abantu b'inzira karengane abari babahaye indaro bakuriye kuba babangura umuheto kubica ntakosha ntacahatse cyakozwe nana kimwe cyo tuma umuntu w'impunzi bamukwita amasoro
bwana Claudie mbaza umutima userukira impunzi z'abarundi ziri mu kamanyura zahunzaho zari zituye kuri ubu zikaba zicumbitse mu ibarabara riri imbere y'urupangu rwa Monisco ruri mu kamanyura akaba yasabye leta ya Congo ko yarushaho kubacungira umutekano ndetse no gutanga ubufasha bw'ibanze kuri izi mpunzi zimaze iminsi itatu zirara hanze zidafite n'icyo ziharira mu gihe zigitegereje ko hari ahandi ishyirahamwe rishinzwe impunzi hase ryabimurira hari umutekano wizewe
twifuza umutekano muri kino gihe leta yo dukingira umutekano kugira ngo ikakinga umutekano w'abantu n'ibintu byabo imbere y'uko biga uburyo dushobora kuva ngaha hantu bakadushyira mu kindi kibanza baduteguriye kandi leta ya Congo kandi ikadufasha kugira ngo ubuzima tuzomara ngaha ahantu bushoboke kuko turi ahantu hatubakiye ntitugira ibijyanye n'isuku nta mazi turonka ntitugira abantu bagiye icyo bafungura muri iki gihe rero twifuza yuko leta idufasha by'umutekano ikadufasha no kugira ngo ibintu byacu byasigaye mu mazu bishobore kuza abantu bashobore kuronka icyo bafungura
umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu ari nawe waruhagarariye leta muri uyu muhango bwana Domenico Bufonde yavuze yuko bagiye gukora iperereza kuri ubu bwicanyi kandi leta ya Congo ifite ubutabera bwana Domenico Bufonde akaba yasabye izi mpunzi z'abarundi ko zarushaho gukomeza umubano mwiza n'abaturage b'abakongomani gusa uyu muyobozi ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika ku kibazo cy'izi mpunzi z'abarundi ko ari zine aho imiryango y'izi mpunzi ko ari ine itangaza yuko itazirengero ry'izi mpunzi akaba yatubwiye yuko nta kintu yazivugaho mbere y'inama bateganya gukora y'umutekano ariko iyi miryango ifite abantu bafunzwe ikomeza gutitiriza isaba leta ya Congo ko yabereka ahafungiwe abantu babo
turakeneye kumenya aho abantu bacu bane bibwe mu ijoro ryo ku 15 ahantu bari niko bamerewe ubuye babaduhe bagaburire nimba aho bari hose twe dukeneye kubabona kuko abose z'intandaro zose z'abantu bose bapfuye bapfuye kubera ko turiko tubaza iyo bagiye bagomba batubwiye ko bajya gukanya mu Burundi ku nguvu igihugu twahunze kirimo ubwicanyi n'ubu baturondera twahungiye hari abo bantu bane bacu none bari mu baturondere batubazi
kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye gitaye impunzi hase rikaba ari nta bufasha ryari ryatanga bw'ibiribwa kuri izi mpunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitatu badasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu kamanyura aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
ijwi rya Amerika hunaho dutandukire rero yavugwa mu ntara hagati igihugu cy'u Burundi duhereye mu ntara ya Cankuzo abanyagihugu baho baraje ishinga nuko bashobora kwandura ingwara zifatira mu mate ni mu gihe muri iyo ntara ya Cankuzo abanyagihugu bagisangira umukenke umwe ari abantu benshi iyo bihereza ikinyobwa gisaba ikoreshwa ry'umukenke reka umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Cankuzo atubwire byinshi kuri ino nkuru
Ahani muri bumwe mu bunywero bw'inzoga zikanywa mu bitoke ahanini isongo n'urwagwa ku mutumba Nyabisindu wo muri komine Cankuzo abari ko barazihereza bicaye tugwitugwi tugizwe n'abantu nka batanu eka hari nabagize akabashika 10 akagwi kamwe kamwe kariko gasangira icupa rimwe ririmwo umukenke umwe umuntu umwe akuye ku munwa ahereza uwundi gutyo gutyo gushika bose bashikigwe eka nubaciye iruhande baramuhako agasoma akoresheje umukenke bose bariko barasangira iryo cupa riheze bagura irindi bagasangira nkuko bagize irya mbere ibyo bikaba bitava ku bukene bw'imikenke muri ako karere isiguro batanga yo gusangira umwe nuko ariko byamye kuva kera narindi kugeza ubu bawugereranye n'ibere risangirwa n'abana bavukana kandi kudasangira uko bumva ko yoba ari amacakubiri badatahura icyo yo bafatiye ko
twese turi bamwe n'ibere rimwe namaso namwe turasabika
kuva na kera ayo macakubiri twebwe ntawe twari tuzi kandi kuva turi ngaha twamye dusangira umukenke umwe gushika n'uyu munsi nk'abanasabye amahoro
kudasangira umukenke na mugenza bituma haca hazamwo ikintu cy'icyuka kibi burya turiko turasangira twese abahutu n'abatutsi urukundo ruguma ari rwinshi tuguma dukundanye kwa kundi mugani ari umuhutu agasoma agahereza umututsi umututsi agahungura aca asangamwo ya macakubiri y'ukwinubana kutumvikana ko ubu twese turi umwe
aho hambere hahise intara zarahabwa amazina bivanye n'imibereho y'abanyagihugu baho cyankuzo isanzwe yitwa buhumuza abakurambere basigura ko hiswe iryo zina kuko abantu baho batekanye cyane ni mu gihe iyo bihana urubibe nka ruyigi yitwa bwinigira kuko abantu baho bama bihanira mu kuniga aba banyagihugu bo mu ntara ya cyankuzo rero bavuga ko batadohoka kugusangira umukenke kubw'iryo zina bahawe
mu ntara ya cyankuzo wacu twebwe ino baravuze yuko turi abantu bashyitse hamwe bihumuza none gusa n'ubu uko turi turi uko nyine tuguma turi abantu b'abasinganahe abantu bashyitse hamwe
nta kuntu ari iterambere cyabashikiriye
iterambere si ukuvuga ngo kunenana oya iterambere ni ryacu iterambere ni ryo kubona yuko umuntu ari umuntu undi ari undi
urabona indwara y'abahutu n'abatutsi nayo yaraje wumva gute tubamye turi bihumuza n'ibihumuza nyine tugume ibihumuza
ariko nubwo biri uko abaganga babona ko bashobora kuba bacandukizanya indwara zimwe zimwe zica mu mate aha twovuga nk'igituntu hamwe n'igitigu kuri ivyo aba banyagihugu bobo ntaco binona
urumva turagutumira urwaye nawe arajya kwa muganga arakira none urwaye utumunena ngo nuko agwaye uramasangira indwara yishaka gufata uwushaka gufata nta bindi bihinduka nk'amasaka y'amashyirahamwe nta kindi gihinduka
icyo bikeka ahanini ni uburozi bavuga ko bushobora gutangwa biciye ku mate ari nacyo gituma ikoreshwa ry'umukenke umwe ribatuma babwikingira nk'uko babitwiganira
inuwa cyo gusa ikintu bicura n'uburozi bwo nyine gusa nari ndi gusangira ngaha ku mikenke ntiturajije kandi turabimenya yuko usanga n'umuntu ashobora gukosha kwanduza indwara umukenke n'ubundi rero bawutinyira kwiki je nako dusangira kuba buntwara ko siza kunyica barabikoresha cyane abantu benshi barakunda gupfa bazira ibintu by'imikenke
none uzira gute umusangiye uwo mukenke akawugutwara uca muhwera nababaye bakubwira yuko baba bakwabuye aryama ate baba kwabuye
uko gusangira umukenke umwe bisa n'ibikiri mu migenzo y'abanyagihugu bo mu ntara ya cyankuzo uretse aba banyagihugu bamana hafi n'imvukira zitakiba muri intara zivuga ko arakaranga kabo batoheba umuhanuzi wa musitaneri wa komine cyankuzo ajejwe ibibazo by'imibano n'intwaro niyo nzima pasteur avuga ko bama mu mahimiriza kandi ko bahaye batera intambwe yo gukoresha ibikombe mu kunywa inzoga zimwe zimwe
navyo nyine tuguma duhimiriza yuko vyohinduka ariko kubera ari ibintu bimaze igihe kinini umengo wabaye nk'umugenzo biragoye guhinduka ariko mu minsi iheze twarabonye yuko hari abantu batanguye gukoresha udukombe mu kunywa cyane cyane irya nzoga bita kwete n'abandi banywa inzoga y'amasaka baratanguye gukoresha udukombe ariko ni bimwe byo kubandanya duhimiriza
abakurikiranira hafi kahise bavuga ko abanyagihugu bo mu ntara nka zose bamwe basangira umukenke umwe ariko kuva mu myaka ya 80 niho hatanguye isekeza ryo kwigisha abantu kwirinda kwandukizanya indwara harimwo ukudahanahana umukenke intara zimwe zimwe rero zikaba zimaze gutera imbere mu gukuraho uwo mugenzo mu ntara ya cyankuzo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakino Diane Ndonse tuve ngaho mu ntara ya Cankuzo twerekereza mu ntara ya Karusi iri hagati mu gihugu cy'u Burundi aho muri ayo miliyoni ntara ya Karusi turabwira ivyo abatwa muri commune ya Buhiga bijukiye umugambi wo kuja amashamwe bakirimira ibizinu vya kijambere Fidel d'Antoine Nsabimana no munyamakuru w'ijuru rya Amerika Ikarusi
Kumutumba Rudaraza, komine Buhiga, intara ya Karusi, niho hari ishyirahamwe ry'abatwa bishyize hamwe kugira ngo bareme ibizinu bya kijambere. Abo batwa bo ku mutumba wa Rudaraza bavuga ko babifashijwemo n'ishyirahamwe ryita ineza y'inkewa mu Burundi, ICCD mu mfunyakunyo y'Igifaransa. Baremeza ko bashoboye kwitegurira umugambi wo kurima ibizinu bya kijambere. Bicuwinda Emmanuel, umwe mu batwa barimo ibizinu, aratubwira icyatumye biyumvira kurima ico gitegwa kidasanzwe.
Twasanze yuko ari ikintu kigitegwa. Tujye cyo dufasha muri kazoza mu bijanye no kurya inkinyama kiri hafi n'intuze nk'ibijanye n'imigina mu gutangura kwiyumvira kurya tugire imigina y'ibizino twagire ibizino iyo twabikunda mugabo twaronka birya byo mu ishamba ikizino rero twagikunze kuko dufate nka twagiye abatwa amafaranga dukunda twarose yo kugura inyama urabona kera aho ramutuvuga ngo abatwa ngo barakunda kugura ngo baragira impene ngo baragira intambara baragira iki ubu rero nta mutoke cyane nta ntero kijya kubera ntabwo dufite bwo kuronka amafaranga yo kugurisha inyama ibyo bizino rero nk'ubu ni byaramuka bibaye byinshi urabona ko mutakiri mu ntango igitiro tuzobironka ku bwinshi na wa mutwe ahora yinjira kurondera inyama arya azoronka azoyisimira hafi ngaha nyine muri iki kigo
mbega iyo migina bimburamo ibizinu bayihingura bate Bicuwinda Emmanuel arabitubwira
ni umugina uhingurwa mu buryo mu buhinga irumva iryo pampa tubishyira hejuru y'utugegene tw'ibiharaharage twacacuye tukatubanza munsi yigunira indani hasi tukadufata rero ipampa tukaryuzuza ducindagira hanyuma tukaca dufata nyantuze nyagunira tukaca turimanura tukarimanura mu ngunguru urabona ya ngunguru niyo yiyi iyi ngunguru rero tushyiramwo rya pampa cyangwa na rya biharaharage
uwo mugambi w'abatwa wo kurima ibizinu watumye na bamwe mu Barundi bo mu bundi bwoko biyunga n'abatwa kugira ngo bakorere hamwe Ndarugirire Reveriano avuga ko ari mu bwoko bw'abahutu akorana nabo batwa mu kurima ibizinu
yogera nababemwe tubana neza kandi ntangorane zabwe kugira binzemwe kuva tukiri bato twanye dutemberana ni nacyo gituma mwishyira hamwe ryabo barimo bashimye kunyizera nkajamwe najemwe kugira ngo tubane nabo ntacyo na kimwe tudafashanye
abo Barundi bo miryango y'abatwa bavuga ko naho bari kubariyungunganya kugira ngo basigeho kwama batunze no kubumba inkono zitagira isoko bagifite ibibazo bijanye n'uburabe Innocent Wikidi arongoye ishyirahamwe ryita ineza y'abatwa mu Burundi ICCD mu mfunyafunyo y'Igifaransa asanzwe nawe nyine ari mu bwoko bw'abatwa avuga ko kubakira uburaro bwiza abatwa ishyirahamwe arongoye risanzwe ribafasha muri iyo migambi yo kwiteza imbere itobishobora Innocent Wikidi
ICCD dufite imigambi myinshi ariko niyo kwifasha yonyene ngo bishoboke tuzokumbure tuzosemerera muri leta tuzazi ko leta itanga amabati itanga ibikoresho bimwe bimwe nimba bishoboka leta komine tukayitura bakabashira ku rutonde kugira nabo baronke utusakazo tuzogerageza ariko nk'ubu ICDD umugambi wo kubaka by'ukuri ntabyo tukomeza ko tufise uyu mugambi wo kubaka bishitse biri mu mforo zacu babe bifashe nyine ariko ubu kumbure tuzokwirukira leta makomine turabe cyo bafasha turazi ko leta yamitanga amabati nabo babashyire ku muzika
muri iryo shyirahamwe ICCD bavuga ko ibyo bubonetse bazobandanya bafasha abatwa mu bindi bikorwa by'iterambere kugira ngo abatwa bagume batera imbere i Buhiga mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel d'Antoine Nsabimana akaba no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwatwumviriza muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi co kimwe n'abatwumviriza muri mu makambi twashimire vyimva mutima twongera turatumira kugira ico muza muratera kuri kino kiganiro mubicishije kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com aho kuri iyo email muratubwira kandi ibyo mushaka ko tubashikira ko ibyo mushaka ko tubayagira ibyo mushaka nuko dushobora guhindura canke kongeramo muri kino kiganiro mukurikira kuva kwa mbere gushika kwa gatanu mushaka kandi guca kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu Ninga rero dusezeraniye cyuti bakunze makoze mwe mwatwumviriza mbere ko duhana gatindukira hari ibindi biganiro nshimye kubatumiramwo muri byo harimo nka muri isanga muzakurikirana igihe cy'isaha 10 kuva ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza makuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho namakuru arambuye aza kuba ariko aravugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika muranigwe rero Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tuzongere ejo nkaho twahereye.